Uwahoze hari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Colonel Jean-Baptiste Bagaza yitabye Imana uyu munsi mu bitaro by'u Buruseli mu Bubiligi. Yari afite imyaka 69 n'amezi 8 y'amavuko. Yategetse u Burundi kuva mu 1976 kugeza mu 1987. Yari senateri ubuzima bwe bwose nk'uko itegeko ryabimwemereraga nk'uwabaye umukuru w'igihugu. Leta y'u Burundi yashyizeho icyunamo cy'iminsi 3. Inkuru mugiye kugezwaho na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza.
Ikizigame intahe ni ubumwe n'ukuri. Nashaka kwibutsa Abarundi bose kw'intahe y'ukwikukira.
Iri jwi nijyanya kwigendera President Jean-Baptiste Bagaza yitabye Imana kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Colonel Bagaza yasezereye isi mu gihugu cy'u Bubiligi aho yari amaze iminsi agwari. Mu kumugandarira, leta yategetse ko amabendera aduzwa gushika hagati mu kiringo cy'iminsi 3 ku butaka bwose bw'u Burundi. Philippe Nzobona ariba umvugizi wa leta.
U Burundi burahomvye umushingantahe w'ijunja n'ijambo yabaye kirumara mu buzima bw'igihugu cacu. Yari umukozi w'akarorero mu gihe yararongoye u Burundi kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1987. Aho yashize mu ngiro imigambi itandukanye y'iterambere gushika aho Abarundi batazokwibagira ibyo uyo muhisi yari yarubatse. Muri iki gihe cy'umubabaro udasanzwe, leta y'u Burundi irahojeje umuryango y'uwo muhisi w'iteka, igahoza n'inama nkego z'amateka itibagiye guhoza umugambwe Parena umuhisi yari yarashinze. Mu kwerekana uwo mubabaro, leta y'u Burundi yashinze ikigandaro cy'iminsi 3 aho amabendera y'igihugu cacu azoguma adugijwe gushika hagati.
Umugambwe Parena washinzwe na Perezida Bagaza uvuga ko wakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwiwe. Zenoni mubona umukuru wa Parena.
Twavyakiriye n'akababaro kenshi koshira no kwihebura, ariko kubera twaganiriye imyaka myinshi ari umuntu azi kuremesha, yama turemesha mu bigoye, ibigoye igihugu, ibigoye umuntu, yama azi kuremesha. Nicyo gituma tuca tubifata nk'uko isi imeze, umuntu aravuka agakura agakorera igihugu akagisezera.
Umubabaro ariko hari kugabanura ku banywanyi ba Parena naco sikindi niragi rya Colonel Bagaza ku Barundi bose no mu karere.
Wewe yagize n'Imana aronka amabanga akiri muto cyane, arashiramwe ingufu mu gutunganya iby'igihugu. Ingorane zahoraho imbere yiwe zirahera, arazana umubano mu bantu, abahunze arabahungura, umubano hagati y'ibihugu duhana imbibe, arashinga amashirahamwe yaremesheje cyane ubutunzi bw'igihugu, harimwo iby'umuyagankuba, iby'uburimyi n'ubworo, iby'amabanki. Arakora bishimishije, abantu bose baramwishimira. Ku vyerekeye igitoro, gihe hateye intambara y'Ubuganda na Tanzania, u Burundi bwaragize ingorane mu kuronka ibitoro. Yaciye yubaka ibigega i Gitega no ngaha i Bujumbura vya CEP n'umugabo adasize umugayo.
N'amashirahamwe yigenga yunga mu rya Parena mu kwemeza ko Bagaza ata kindi kintu cari kimuraje ishinga atari guteza imbere igihugu. Njangwa Gilbert Beko, umukuru wa Onerope Burundi.
Yari umuntu mwiza ku mutima no ku mubiri, yakunda igihugu. Igihe yatwara igihugu, Perezida Bagaza yaragwanye mu myaka 11 yatwaye ko atamaraso aseseka mu Burundi, ku buryo yumvikanishije abahutu n'abatutsi. Arakura ubugeregwa, arakura ikori, aranka abantu batoteza abandi, abaturatuza abandi, abasahura abandi, urabituza. Imyaka 11 yatwaye yabaye imyaka y'intibagirwa mu gihugu cy'u Burundi. Muri akorodarusha, Perezida Bagaza niwe yatanze bijya biharuro avuga yuko Abarundi bonganya 50% 50%, mugabo munyo bajya kumvikana kuri 40% 60% mu ntwaro na 50% 50% mu gipolisi n'igisirikare. Ibyo byose yabigira kugira ngo abenegihugu babane neza, basangire ubutegetsi. Ku ntwaro yiwe, abahutu n'abatutsi badandaza hamwe bakarongorana, igihugu kirabuze. N'abatwara bamufata kwa karorero, natwebwe twese muri societe civile twamufata kwa karorero.
Colonel Jean-Baptiste Bagaza yarongoye u Burundi hagati y'umwaka w'1976 n'1987. Yafashe igihugu inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero ata amaraso abanje guseseka. Bose bava muri komini imwe ya Rutovu, intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Co kimwe n'uwo yakomboye, Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya Perezida n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'uwundi munyarutovu, Major Pierre Buyoya. Bagaza yitavye Imana ari umukenguzi amateka ubuzima bwiwe bwose nkuko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi libera kurira abahoza abakuru b'ibihugu bose mu kwezi k'umunani uyu mwaka yo kwije imyaka 70 y'amavuko. Eroje uri Kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze kuri iyi nkuru. Tukiri kuri inkuru rero, Perezida Pierre Buyoya wahoze arongoye Burundi havuga ko Perezida Jean-Baptiste Bagaza nawe wayoboye igihugu azibukirwa n'abarundi ku bikorwa by'iterambere yagejeje mu gihugu. Perezida Buyoya hamaze kuvugana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratangira avuga ukuntu yakiriye urupfu rwa mugenzi we.
Iyo nkuru urumva yadushikiriye natwe uno munsi iciye mu binyamakuru. Icyo novuga nuko bambere mu bihe nk'ibyo ngira ngo ni uguhoza umuryango wiwe, ni uguhoza inshuti n'abagenzi biwe. Hanyuma kuko bivuze Perezida Bagaza jewe ndamuzi, twarakoranye kera mu nzego za gisirikare, mu nzego z'umugambwe iprona ukiri umugambwe umwe, turakorana mbere mu minsi ya vuba mu rwego rw'inkenguzamateka. Ni umuntu rero narinzi naho novuga ko tudasangiye cyane ibyiyumviro bya politiki.
Perezida Jean-Baptiste Bagaza yaratwaye Burundi mu kiringo cy'imyaka nka 11. Murashaka kutubwira, mwavuze ko muzi cyane rwose mwakoranye, murashaka kutubwira iragire ryiwe ni nkiri?
Nimbira ko icyo abarundi benshi bamwibukira ko cyane cyane abo byakoranye nuko yari umukozi, yari umuntu w'incabwenge, kandi novuga yaterereye umuganda mu byerekeye iterambere cyane cyane kubera ko igihe yarongoye igihugu mu Burundi hari umutekano, bigatuma rero abarundi bihatira cyane ibintu by'iterambere. Hanyuma rero mugabo mu bya politike haza izindi ngorane, haza cyane cyane ukutumvikana hagati y'ubutegetsi n'amadini, haza ukugene mu myaka ya nyuma yasa n'uwigungana ubutegetsi. Bituma rero mbere ari icyo gituma gikuru yabubuye ko je nimvira ko cyane cyane uno munsi icyo twoshimikira ko ari ibyo yakoze byiza abantu bamwibukira ko nkukomeje kubivuga.
Mu ntango y'ikiganiro mwahoje umuryango wiwe, murafite utumwa mwushikiriza abandi bategetsi bakorana mu nama nkinguzamateka eka no mu mugambwe wiwe Parina?
Ngira ngo abo bo mu mugambwe no mu nama keguza amateka nabashize mu nshuti ziwe n'abagenzi biwe, nabo nyene muri iki kiringo ntawo bakuramo mu kubashikiriza ubutumwa mwene ubwo.
Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi akaba kandi ari intumwa idasanzwe y'umukuru w'ishyirahamwe rya Afurika mu bihugu byo muri Sahel. Murakoze cyane rwose ku kanya mwateye kugira ngo tuganire.
Murakoze nawe. Perezida w'Uburundi ari wowe Bagaza, kandaka ari wowe mukesha, intambwe mumaze gutera mugana amajyambere. Gahoro ganza kukushaka yo kumubano
Iyo ni indirimbo Perezida Jean Baptiste Bagaza ya Orchestre Impala yo mu Rwanda yaririmbiye Jean Baptiste Bagaza yasuye u Rwanda.